Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamenya i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira ku ijana na kane n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru. Mwezi tatu wa kaburungu, radio yacu bewa akaburungu koga. Iyo ni zanzu kwezi nchini kumwe ni Federica Mwantisha Tira Meji, ligani za viku isaha. Ligani yo tuandanya, tuwategulira, tuli mungu za chukwira, ikiza cha corona cha duze kwezi hose. Burundi mugambwe UDP zigame banga wala tangaje kugenekezo ya 2025 yuko kwezi kwa kane ku munya politike uzashikira mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa tano Burundi ari Evariste Ndayishimiye yagenwe mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo awuserukire muri ayo matora
turaje programme zindi migambwe dusanga umugambwe CNDD FDD kuse programme yegeranye cyane bose na programme y'iwacu.
Uyo ni Abdul Kassim mukuru mugambwe UPD igami wanga izinkuru cy'ikimwe ntayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ya Gabinini ari mu gikwa cyo kwiyamamariza amatora yatekanijwe mu kwezi kwa tanu mu Burundi akamu katiwe n'ahagarariye ibiganiro cyangwa rumwe ubutegetsi ikorera mu Rwanda gasaba Leta y'u Rwanda korosha ingingo zafashe kuri umugambi wo kwirinda ikiza cya corona. Inkuru y'ingwano hagati y'abasirikare b'u Burundi hamwe n'abagwanyi bo mu rwi Red Tabara mu buseruko bwa Congo turazigira ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu tubitanguye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imbere guha ijambo umugezi wacu Aloise yayaduteguriye, dutangurire ku nkuru ivuga ku gihugu cya Nigeria catangaje ko kigiye korosha zimwe mu ngingo zicafashe zo gutuza no gukumira ikiza cya corona zimaze indwi zirenga zine zarashizwe mu ngiro ku murwa mukuru hamwe no mu kindi gisagara kinini cyo muri ico gihugu. Nuko Perezida Muhammadu Buhari yabitangaje izo ngingo zizotangura koroshwa ku igenekezo rya kane y'ukwezi kwa gatano. Izo ngingo zatanguye gushirwa mu ngiro mu gisagara ca Lagos hamwe no mu gisagara ca Abuja kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu. Kuva ico gihe igitegiriye c'abantu banduye uyu mugera muri ico gihugu kiramaze kwiyongera inshuro zine kuva aho ikiringo cyo kugwanya ico kiza congererejwe mu kwezi kwa kane itariki 13. Abantu bamaze kwandura ico kiza bashika ku 2,273 mu gihe abo cahitanye bashika kuri 40, benshi muri bo bakaba baba mu bisagara vya Lagos na Abuja. Buhari ejo ku munsi wa mbere yavuze ku izo ngingo zo kugwanya kiza cha corona zagize ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu. Yongera avuga ko ata gihugu na kimwe cyo ku isi gishobora kubandanya gukomeza izo ngingo zose gushika urucandago rubonetse. Aya ni makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Mu gihe ibihugu bitari bike ku mugabane wa Buraya biri mu myiteguro yo gutezura ingingo zafashwe mu kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasabye kuri uyu wa mbere ibihugu kubandanya barondera, bakumira kandi bapima no kuvura abanduye bose. Mu kiganiro yama ashikiriza uko ivyico kiza cifashe, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura bashasha bagabanutse kandi ari ikimenyetso ciza. Tedros yaragabishije ariko ko ico kiza ataho kiraja. Tedros asaba amakungu kugira urunani wo kugwaniriza hamwe uwo mugera, amenyesha ko mu gihe abantu batokwiyunga uwo mugera uzobaca mu ryahumye wongere kurandagata uhitane ubuzima bw'abandi bantu. Kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ishikiriza ko abantu bamaze kugaragara ko banduye uwo mugera ku isi hose barenga imiliyoni zitatu. Ayandi mareta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahambije izindi mu gutezura ingingo zo guhagarika imirimo kubera umugera wa corona. Ni mu gihe Leta ya Trump nayo iriko irasuzuma inyifato nshasha zo kwisunga ku kuntu amareta yotangura buhoro buhoro gusubira kugurura ubucuruzi, amashuri hamwe n'amasengero. Ibinyamakuru bimaze kubona ubwo rwandiko rwa Leta cyashikirije kuri wa mbere kwizongingo zirimo kugara ibibanza abakozi baruhukiramo iyo bari mu buzi guhagarika imigwi y'abaririmbyi mu masengero baririmbira hamwe abategetsi bavuga kwizo ngingo zishobora no kuzohinyanyurwa abategetsi b'amareta ya Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee bararetse bimwe mu bikorwa byo gucuruza biratangura kuri uyu wa mbere bahambije ayandi mareta nka Georgia, Oklahoma, Alaska na Carolina y'Epfo mu gusubiza abakozi ku mirimo buhoro buhoro umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu asaba amareta yo ku isi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ibihe by'ikiza cya corona Michel Bachelet yashikirije kuri uwa mbere ko amategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 adakwiye kuba nk'ikirwanisho amareta akoresha mu guhohotera abatavuga rumwe nayo kugenzura abanyagihugu no kwigumiza ku butegetsi uwo mutegetsi avuga ko kurasa no gufunga abarenze ku masaha yo gutaha mu ngo kuko bari kurondera icyo bafungura biteye kubiri n'amategeko kandi bikwiye guhagarikwa ibihugu nka byose ku isi byarashyize abanyagihugu muri guma mu rugo mu twigoro two guhagarika ikwirakwira rya COVID-19 abasivile muri Afghanistan barabandanya gufa ku bwinshi aha barenga amajana atanu bafuye mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'2020 naho hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika n'abatalibani ibiri muri raporo yasohowe na ONU ku munsi wa mbere abana barenga 150 barishwe kandi hambavu y'abantu bishwe abandi baharurwa mu majana barakomeretse umugwi wa ONU muri Afghanistan washikirije kwa ayo masezerano yari yatanze icyizere cy'uko bwicanyi ku banyagihugu buzogabanuka abatalibani bishyuye kuri iyo raporo bavuga ko abafa bahitanwa n'ibitero by'indege za Amerika hamwe n'iza leta ya Afghanistan haruhande y'abafa iyo raporo ishikiriza kandi ko amakenga ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu babandanya guhohoterwa no kunyuruzwa muri icyo gihugu abategetsi b'Ubushinwa bararekuye umushingwamanza akomeye anarongoye abandi mu by'agateka kazi na muntu yari amaze imyaka irenga ine afunzwe atanabasha no kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'inshuti n'abagenzi Wang Zhangwang yarekuwe kuri wa mbere ku murwa mukuru Beijing Wang yari umwe mu bashingwamanza barenga amajana abiri hamwe n'abadaharanira inyungu za politike bafunzwe n'Ubushinwa kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015 leta yabagirije gukoresha umwuga wabo mu kwirundaniriza ko ubutunzi wange yaburanira abanyepolitike baharanira ubutegetsi hamwe n'abo leta yatwaye amatongo ubucamanza bwamwagirije gusuzugura ubutegetsi mu rubanza abamenyeshamakuru hamwe n'abadiplomate batemerewe gukurikirana
yakoze analize ku makuru heje ku buryo bushikiriza tuyobotse inshuti zose kumwe kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isamirazine i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutumbira kuri nomero y'ubuntu ya 12 ku metero 19 n'ikuru n'ibindi bizindi mu Rwanda mu kuri ferma kugera ku metero 19 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.com
iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere k'Afurika y'Epfo binini cyatanguye mu Burundi aho umugambwe Sahwanya Frodebubu uri kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu watangaje ko kugarukira amasezerano ya Arusha no gukomeza ishure rya demokrasi ari bimwe mu byo umukandida wawo azoshira imbere mu gihe ubutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ni inkuru ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana
Umugambwe Sahwanya Frodebu ugururiye imyamamazo mu raro ku bigisagara cha Bujumbura muri zone ya Kinama umukandida w'umugambwe amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari kati jambo abanyagihugu Leonce Ngendakumana avuga ko azosubiza ijambo abarundi hamwe atsinza amatora y'umukuru w'igihugu umukandida wa Frodebu asanga demokrasi umugambwe aturukamwe waharaniye yarasubiye inyuma kuri ico yongera ko amasezerano ya Arusha avuga ko yaho yanzwe n'ubutegetsi bwa kino gihe Leonce Ngendakumana avuga ko azobigarukira hamwe atsinza amatora
ingingo zose zafashwe abanyamategeko cyangwa babwirizwa zigatora umunyagihugu tuzozifuta muri izo ngingo tuzohera kuri iri bwirizwa nshingiro riheruka gutorwa tuzozifuta rya bwirizwa nshingiro kera ryari riya ryavuga riti ugiye mu matora ugashikana ibice biri kwijana warongo umushinga mateka ibyo barapfuze ugiye mu matora ugashikana ibice bitanu kwijana warongo umushinga nkazi ibyo byarapfuze barondera rero abakugwiza abasezi ko abasabye bagaca baba benshi iryo bwirizwa nshingiro rirakijambo abashinga amateka n'abakenguza amateka ko rivuga riti nk'amateka n'abakenguza amateka nibatora ibwirizwa president abe agiyumbamo akamara iminsi 30 atashyira kwiga ikintu bizuba rya kagirira nizo subira kuba niba umushinga amateka yari yagakora yazuba ryo gukora iko cyo dufaranga gusa igindi ngingo tuzopfa tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirizwa shingiro nicyo cyari cyazimanganiye iri bwirizwa shingiro nicyo cyatumye imigwigwana cyane cyane CNDD FDD na CNE baba mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi
Uwundi yatanguye imyamamazo n'uwigenga Dieudonne Nahimana icyo gikorwa yagitanguriye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinindo yashikirije ko atsinze amatora mukuru w'igihugu azogarukira agateka kazina muntu yongera ateza imbere igisata cy'uburimyi
turifuza kubona muri imyaka iri imbere imyaka iri imbere abarundi barundi kazina mwatu kwizera dusubira guhagaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyane cyane ubuzima bw'umurundi n'umurundi kazi wese nta n'umwe muri twebwe ataruza umuntu nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bise kuva mu myaka yehera aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo ntagire umuntu azira ubwo ntagire umuntu azira intara ntagire umuntu azira umuganda arimo ariko umuntu wese adashobora kubaho atekaniwe mu gihugu umuntu akagira agaciro turifuza ko umurundi wese uwo ari we wese aronka iteka aronka agaciro ntazize ko yumvira icyumviro kinyuranye n'icy'uwundi yumvira icyo turifuza ko kiza kikaba umuco mwiza w'igihugu cyacu
reka n'umugambwe CDP urongowe na Niseti Niyonkuru waratanguje imyiyamamazo icyo gikorwa cyugururiwe muri zone Ngagara turi mu buraruko bwa Bujumbura Aniseti Niyonkuru atanose amahigwe yo kwemererwa kugira aze yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu azitabira amatora y'abashinga amateka yasavye abanywanyi biwe kuzohunda amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu umukandida wa CNDD FDD Evariste Ndayishimiye abarongoye imigambwe abigenga n'inani basabwe gukinga umutekano w'abanywanyi babo na cane cane mu kwiyunguruza ako kamo nako mushikiranganje ajejwe umutekano arangiye mu bunyoni yateye ako kamo kuri uno wa mbere ariko ashikiriza ivy'ubushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu arangiye
abunguruza abanywanyi babo bajana mu bibanza bitandukanye biberamwo imyamamazo twarabahaye gutumwa yuko uburyo bwose butwaramwo abantu bobakingira bakeneye kubatwara mu ifuso nibasire icyo gitigiri cy'abantu batwaye hanyuma nihagira ingorane zihaba babafise assurance kandi batware abantu bivanye n'ubushobozi y'imodoka yariyo yose bisigura ngo abantu barashaka kubatwara mu ifuso ariko kimwe nuko amategeko y'ugutwara abantu yoba yubahirijwe na cyane cyane mu bijyanye na assurance z'abantu turasaba inzego z'umutekano ko ikurikiranira hagufiya mu bijyanye no guhunguruza abanywanyi babo ariko na cyane cyane impanuro tubahereza tunaziha n'abashoferi cyane cyane kuko nibo bishobora kuva ko kugira ngo habisanganye cyane ririya birinde gutwara izo modokari banyo inzoga birinde kandi umuvuduko muremure utubagwa mu masanganya
ku munsi wa mbere w'imyamamazo umuntu umwe yaritavye imana mu isanganya ry'imodokari yaritwaye abanywanyi ba CNDD-FDD bari bavuye ingozi bagana mu ntara ya Gitega aho uwo mugambwe watangurije imyiyamamazo
ndamushimiye mugenzi wacu Desire Hatunimana yadusomeye inkuru tukiri kandi mu Burundi umugambwe UPD zigama ibanga uherutse gutangaza kuzoshigikira umunyapolitike Evariste Ndayishimiye ariko yitoza ku giti cy'umugambwe abereye umunyamanga mukuru CNDD-FDD mbega iyo ngingo yavuye kuki nivyo umushiranahe Abdul Kasima arongoye umugambwe UPD zigamibanga yabwiye Ijwi ry'Amerika
umugambwe wa CNDD-FDD umukandida wa CNDD-FDD Jirayama Joel Vaisenda Ishimiye nuko ubwa mbere twebwe mu mugambi tumaze kwihweza programme twari dufise hanyuma tukaraba imigambi ngendekwa ko icyo twita plan strategique mu rurimi rw'Igifaransa aho twateye intambwe icyo twashyira ku mwaka w'2027 twaciye turaba rero dusanga mu migambi mikuru mikuru umugambi kidezika mibanga ofise dusanga turaje programme zindi migambi dusanga umugambi CNDFDD use programme yegeranye cyane rwose na programme y'iwacu hanyuma tubona yuko twumushyikira ariko kandi nuko muri kino gihe ingendo iri mu Burundi nuko twubaka demokarasi gushasha
byo wabisigura ko mwabonye ko umugambi wanyu utogira icyo kuye mu matora
so kuvuga yuko umugambi atatu wukuramo ariko nuko musanga mubizi higanwa babiri hagatsinda umwe twebwe rero twabonye yuko dushyitse ingufu hamwe na CNDD-FDD dushobora kuronka kunguko akarusho kanini ya gusumba kumbure ako twari kuba twitwenyine mu gihe tukitunganya neza kurazi yuko umugambi ipitiswe mu ngo wagiye uhura n'ingorane kuva mu 2005 2015 gutyo rero twasanze yuko mu gihe tukitunganya neza twoshyira ingufu hamwe tugashyikira
mu gihe uyu mugambwe mushyike wotsinda hari ikintu mwiteze ko woba korera
cy'umukandida wa CNDD-FDD ngo twese hamwe birashoboka no kuvuga twese hamwe CNDD-FDD ipirezida mibanga n'indi miryango cyangwa abarundi twese hamwe turashobora gushyira ku kintu gihambaye tukashyira ku iterambere rirama
muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye hari abanyapolitiki binuba bavuga ko umurwi ujeje gutunganya amatora uri mu kwaha kwa leta y'u Burundi ufise aho wegamiye rero mwebwe nk'umunyapolitike mubibona gute
twavuga yuko umugambwe umugwise ni wegamiye uri mu kwaha kwa CNDD-FDD cyangwa kwa leta ariko ko abantu bidoga ku kintu kitagenze neza n'ibintu bisanzwe uko igikorwa cy'abantu twebwe tuzi yuko igikorwa cy'abantu cyose gishobora ntikigera kigororoka ijana ku ijana kiri bamwe n'amahenyo ni nk'uko twese twabonye yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenze neza mu kwakira intonde cyane cyane mu ntonde z'abitoza ku majyenda mu bakomine twagiye tubona twese tubona utunenge ariko ibyo ntibisigura yuko ko bari guhengama twibaza yuko ko hamwe twagiye tujya kwitwara twabonye yuko byagiye babikosora ahantu tanga akarore barashaka nka twebwe muri komine ya Mutimbuzi twabonye yuko hari icyo batari babonye ariko ejo tumaze kujya kusigura neza urutonde rwacu rwa komine Mutimbuzi barashoboye kurusubizamo
ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazira muntu Human Rights Watch yarasohoye raporo ejo ku munsi wa mbere ivuga ko mu gihe cy'amatora hashobora kuba ubwicanyi busumbirije mu Burundi mwebwe muri ku rubuga mubibona gute
no kuri consent twibaza yuko iyo raporo atari byo kubera ko uno munsi uravye uko mu gihugu hatekanye uko abarundi batekanye biratandukanye nuko kumbure zari riri mu 2015 biratandukanye kumbure 2010 eka n'indi myaka yose yagiye ibaho uno munsi urabona yuko amatora abantu batekanye n'ikimenyamenye nuko imigambi yose mu Burundi iri mu matora urabona yuko by'ukuri dufatiye ku manama ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bwagiye bukoresha hagati mu abanyamigambi urabona yuko uno munsi abanyamigambi bose batuje batekanye ntitwibaza yuko bwicanyi bushobora kuba ntitubona aho bworohera kuko kugeza uno munsi mbere nta n'imvugo twumva ziturira turigira twumva ntabwo turumva tumfatuka abandi ku rwego rw'igihugu umuntu ayibona mu gihugu ni ukuri rwose abarundi baratekanye kandi turize yuko amatora atekanye azoba mu muco
Abdul Kasima umukuru w'umugambwe upedezigamibanga murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika dukutire mu Rwanda aho abahagarariye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikorera mu Rwanda basabye leta y'u Rwanda korosha ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya corona Maître Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imbera kuri na Madame Victoire Ngabire umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha Umurinzi barasabye ko zimwe muri zo ngingo zofutwa ngo kuko zatumye ubuzima bw'abatishoboye buba bubi cyane rwose. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kigali mu Rwanda.
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda ataremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene babubi. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta FPR yagombaga icya mbere gutegura Abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha Abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo gifatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenyo n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihugu atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'Abanyarwanda, ahangaha ndavuga cyane cyane ba Banyarwanda b'abakene, ba Banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Erega icyo nakubwira Bwana Eric Bagirubusa, nta mahitamo dufite. Erega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara nuko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni ikihe? Icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19. Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona, hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye Ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga mwanavugana zari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo tutagira icyo babaza.
Mu minsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira umuvugo wiswe urwandiko rwa bene Gakara.
Icyari wungire nk'umugenga ngo ngenge bene Gakara bose, sinari bubemerere kuryama no kujya mu nzu ngo bugarire, nge nari bubarobanuremo abasaza nkabasonera bose imirimo yabo, nkagira abakecuru bagasheshe nkabashakira ikiruhuko.
Bwana Bahati Inosa wahimbye umuvugo nubwo uri mu Kinyarwanda byumvikana ko ubutumwa bukubiyemo bugenewe ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu munsi akavuga ko gahunda yo kuguma mu rugo kuri ibyo bihugu isa n'idashoboka. Kuri telefone navuganye na Bwana Bahati amamiriza icyo yashingiyeho umuvugo we.
Abantu badakoze ngo bakomeze bagire icyo binjiza, ibihugu bibone icyo byinjiza, hari igihe usanga hari ibintu bitabasha kwikemurira. Kuri iki kiza ni uko yarwanywa mu bundi buryo butari lockdown, kuko lockdown rwose ku bwanjye mbona itari practical, ushobora gufunga abantu rimwe nzahe ikabarimbura.
Gahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga buhagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga, kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda, bakabutungira agatoki kuba tuzi inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Nibutsa ko mu minsi ishize nabwo leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi ariko kubindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye abatavuga rumwe na leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bo bategetsi bari kwakira ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru ministeri y'ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura covid 19 muri bo 192 bakize bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
ugiye gushaka ngo naho abarwanya ubutegetsi bwo Burundi bo mu rwi redetabara bacumbitse muri territoire ya Uvira muri groupement ya Bijombo baratangaje ku birindo byabo ku munsi wa mungu vyatewe n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'abagwanyi b'abakongomani bo mu rwi wa Gomino na Maimai mu Tetezi hafamu abasirikare batanu n'inkuru y'umwesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bagwanyi ba Regitabara bakorera mu misozi miremire ya Masango batifuje yuko amajwi yabo ajya hanze bavuga yuko ingabo z'u Burundi zari zivuye ku murambya ziri kumwe n'inyeshamba za Gomino zibona Koloneli Shakanya Musaraba hamwe na Mayimayi Mutetezi zabateyeho bari basanzwe bafite ibirindiro mu Masango bahungira mu Shojo bamwe mu bayobozi b'inyeshamba za Regitabara bamye yuko ari abagwanyi batanu bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu migwano y'ejo naho ibo ku Rwanda rwabo bavuga yuko bakomerekesheje umuntu umwe gusa Abaturage bo mu Masango bemeza yuko ingabo z'u Burundi zaje ziturutse muri sekiteri y'Itombwe zinyuze mu Magunda ziri kumwe na Mayimayi Mutetezi ko arizo zarashe Regitabara zirukana mu birindiro byayo byari kuwa Gahura mu Nyongombero ariko Mayimayi Mutetezi abuza abaturage guhunga kuko ntantambara bafitanye n'abaturage kwabwo bayifitanye na Regitabara kwagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abakongomani umutwe wa Regitabara ushinja gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kubarasa Maze tuvugisha umuyobozi wa Gomino Koloneli Shakanya Musaraba ahakana yuko atari kumwe n'ingabo z'u Burundi ziri kuvugwa yuko ziri kugwana na Regitabara
Ndafatikanye na leta y'u Burundi gutese Sindi mu Burundi ndi mu Kongomani kizanje ndimo Abarundi bari mu birabo
Regitabara ivuga yuko ingabo zawe za Gomino zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi zavuye kumurambya azibarasira ahantu bita mu Masango.
Iyo byose ni bya binyoma ndi mu kubwira. Uva ku Muramza uje mu Masango, uje mu Gatanga hadi province ya FARDC. Babaza ba FARDC kuko hari abantu bacu bashobora kuba barabaciye. Aho turi harazwi na Regitabara n'imbari bano mu Masango, izo ntacyo tubiziho. Icyo tubuze tuzi gusa kuko turenga imipaka yacu kandi tuzi kuko uko biri kose hari abantu bicara bahimba bene ibyo binyoma byo kugira ngo baharabe
Andi makuru avuga yuko mwebwe na Mayimayi Kibukira bakunze kwita Ebwila muri gufatikanya na leta y'u Burundi mukuru asa Regitabara
Abavuga gutyo abona abaje banje reka mbivuge gutyo leta y'u Burundi kumvuza na Kibukira se kuzihe nyungu ngo nitumara tuyikorere iki Joseph se n'ibinyoma kandi ko mbubwira n'ibinyoma turarwana icyumweru ntikirashira twaraye turasanye hano n'uwo Kibukira bavuga kumvuza na Kibukira ni igitu kigikomeye
cyakoza ubwo twategura giye inkuru twashatse kuvugisha Mayimayi Mutetezi bakunze kwita Kibukira telefone nti yadukundira ariko hari abaturage mu bwoko bw'abapfurero bo mu Masango twavuganye batubwira yuko batanejejwe n'uko Mutetezi yafatikanyije n'abarundi mu kugwanya Regitabara kuko ariyo yafashaga Mayimayi Mushombe na Irunga mu kugwanya twigwaneho na Gomino zibarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge ku Rwanda rw'umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko nabo bumvise aya makuru ko hari intambara iri kubera mu Masango kure n'ahari ibirindiro bya FARDC hagati ya Mayimayi Mutetezi n'abagwanyi b'abarundi bataramenya neza mwomenya yuko hashize ibyumweru bibiri amashyirahamwe arimo societe civile muri territoire ya Uvira avuze yuko hari abasirikare b'u Burundi bambutse muri Congo banyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo itazahungabanya amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2020 Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye
mwese mukundira gihe ku bw'ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye mu kanya bigaruke nga turashimiye mu kubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguye turashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamu